kubanze banje
ariko kubanze banje kurabaremereye kuko mbonye yuko nabaye
haleluya
iruhande rwanje uko waburashize urandengeye
Sir.
Come on.